mwumva ni radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nunge kuwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Uhagarariye umwamikazi w'Ubwongereza mu nama y'umuryango wa Commonwealth ibera i Kigali, igikomangoma Karoli yageze i Kigali ku mugoroba w'uyu wa kabiri. Uyu munsi aribuka jenoside yakorewe Abatutsi. Mu Burundi umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gelaze Ndabirabe yafashe icyemezo cyo gusesa itsinda ry'abadepite bakomoka mu cyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi.
Mu gihe ibwirizwa shingiro rihubwo burenganzira abantu ntibyumvikana ingene ubundi muntu ashaka kuvuga ngo nta burenganzira mufise, akabwemerera bamwe akabwanyira abandi. Icyo bakihije inyuma twebwe ntacyo twomenya kitavuzwe nabo wabagitegura babona yuko n'ubwo burenganzira bw'iwacu tutoburonga.
Agato Ruasa umuyobozi w'ishyaka SNL. Abanyekongo n'abanyarwanda batuye mu migi ya Goma na Gisenyi bakomeje guhahira na mwituze mu gihe mu duce tumwe na tumwe twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa imvugo y'urwango ihamagarira bamwe kwica abandi.
Na kibazo kabisa ku byo mbonye n'amasanya na kibazo gihari hagati y'urwanda n'abanyarwanda n'abakongomani.
Uvuye muri Kongo?
Mvuye muri Kongo.
Aho wageze ni hehe?
Mbona gezara ku Moske ku Madepo.
Ndumukarani. Ndumukarani. Hakuna tatizo, tunakuya tunaba mizigo abanyarwanda na abakongomani, hakuna shida kabisa.
Umwe mu banyarwanda n'umwe Kongo kazi turahamagara umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa ku mupaka. Aya makuru kimwe n'andi avugwa jana no ku isi n'umukanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho?
Tagize mwiriwe Veniste mu karere ka Afrika turayahera muri Burkina Faso. Umusirikare arongoye Burkina Faso ejo ku munsi wa kabiri yarabonanye na perezida yakuye abicishije muri coup d'etat yabaye uyu mwaka. Ibiro vya presidence byavuze ko ibiganiro byabo bagabo byari bitumbereye guhwamika icyuka kibi cya politike kirangwa muri icyo gihugu. Roch Marc Christian Kabore yakuye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere yaraherekejwe muri ibyo biganiro n'undi yahoze ari perezida Jean-Baptiste Ouédraogo mu mubonano wabereye ku kirimba cya perezida. Abo bagabo batatu baganiriye ku bibazo by'umutekano, ingene ubutegetsi bw'imfata kibanza bwotunganywa hamwe n'ibindi bibazo by'inyungu z'igihugu. Presidence ya Burkina Faso yavuze ko yabaye intango y'ibindi bikorwa bizokogwa bitumbereye kugarukana icyuka ciza cya politike mu gihugu. Muri ako karere ka Afrika y'ubuseruko ni muri Mali, aho abanyagihugu batari bake bakoze imyiyerekano ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Bankass hagati na hagati mu gihugu, basaba leta kubakingira inyuma yaho abakekwa kuba abajihadiste biciye abasivile 132 n'abandi bashobora kuba biyongereye kuri abo mu bigwati byo hafi y'ico gisagara. Leta ivuga ko umuhari witwaje ibigwanisho wawo mu bwoko bw'aba fulani witwa Katiba Masina ari wagandaguye abo bantu. Perezida atwara Mali muri iki gihe Colonel Assimi Goita yaciye ashinga iminsi itatu yo kugandara, kandi leta ikirungika abashikiranganji bane ahabereye ubwo bwicanyi. Hanze y'umugabane wa Afrika, hano muri Leta Zunze za Amerika, Amerika ejo ku wa kabiri yavuze ko kubona Uburusiya buvuga ko Abanyamerika babiri bwafatiye ku rugamba muri Ukraine bashobora kwicwa ari ibintu biteye amakenga n'ubwoba. Umuvugizi wa Presidence ya Amerika John Kirby yabivuze inyuma yaho umuvugizi wa Presidence y'Uburusiya Dmitry Peskov abwiriye amenshimakuru ku munsi wa mbere ko abo Banyamerika babiri badakingiwe n'amasezerano y'i Geneve akingira imbohe zo mu ntambara. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu ejo kuwa kabiri bwaremeje ko hari uwundi munyamerika agira kabiri yiciwe mu ntambara mu gihugu cya Ukraine. Hano muri Amerika kandi Perezida Joe Biden yavuze jo kuwa kabiri ko ategekanya kuganira na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping. Ibiganiro bizaba bitumbereye gukuraho amatagisi ya Amerika yashizeho ku bidandazwa biva mu Bushinwa kugira gabanye ibiciro byarenze umurengera hano muri Leta Zunze za Amerika. Abo bategetsi baheruka kuganira ku itariki ya 18 z'ukwa gatatu igihe Perezida Biden yagabisha Perezida Xi Jinping ko atohirahira ngo afashe Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Amatagisi yashizweho ku ntwaro ya Perezida Donald Trump yari ku rugero rwa 25% ku bidandazwa by'Ubushinwa bifise agaciro kama miliyaridi y'amadolari. Ibi bihano byari bitumbereye guhana icyo Amerika ivuga ko yari ingendo yo kwikunda y'Ubushinwa mu bijyanye n'urudandazwa hamwe no gukingira amahinguriro yo muri Amerika. Mu karere ko mu buseruko bwo hagati raporo y'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yemeza ko Irani yagandaguye abantu barenga ijana mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka wa 2022. Mu ijambo yashikirije imbere y'akanama ka ONU kajejwe kubahiriza agateka ka muntu i Geneve mu Buswisse, icegera cy'umukuru w'ako kanama Nada al-Nashif yavuze ko ibitegiri by'abantu bicwa na leta ya Irani birushiriza kwiyongera. Mu mwaka wa 2022 leta ya Irani yishe abantu 260, mu gihe muri 2021 bashitse ku 310. Muri abo harimwo abakenyezi 14. Na Shif avuga ko igihano cyo kwica kibandanya gutangwa muri Irani ndetse no ku byaha bidakomeye cyane kandi atanimanza zibereye ziciwe. Mehdi al-Abadi, icegera cy'intumwa y'amaho ya Irani muri ako kanama i Geneve, yariyamye iyo raporo. Yavuze ko ishingiye ku binyoma bikwirakwizwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bitumbereye gucyafuza Irani.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika. Yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.eshatu akadomo radio yacu akadomo com no ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abanyekungu n'abanyarwanda baturiye imigi ya Goma na Gisenyi bakomeje guhahirana no gukorana ubucuruzi uko byari bisanzwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamaze iminsi havugwa imvugo yuzuye urwango ihamagarira abaturage kwica abanyekungu bavuga ikinyarwanda bitiranwa n'abanyarwanda. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari ku mupaka uzwi nka Petite Barriere. Eric Bagirubusa, wiriweho?
Wiriweho neza. Nawe Venusa Nshimimana,
urahungaho ku mupaka hagati y'imigi ya Goma na Gisenyi, urabona iki abanyarwanda barinjira kuri Goma umudendezo, abakongomani nabo barinjira mu Rwanda umudendezo, byifashe bite?
Nibyo Venusa Nshimimana, nkuko umaze kwibwira abakurikira radio y'ijwi rya Amerika hano kuri Petite Barriere, ndabona wagira ngo nta n'icyabaye, urujya n'uruza rusanzwe abanyarwanda barinjira Igoma. Ndabona ibintu by'ibigare bindi, hari ibigare bagenda bajyanaho imizigo bayijyana i Kongo kandi ari nako iva iza mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero uretse wenda kumva abantu bumvise mu minsi yashize uyu ni umupaka Petite Barriere, imibare igaragaza ko hatambuka byibura 55,000 hagati y'abagiye Kongo n'abandi baturage. Ni ukuvuga ngo rero wapfa kuvuga menye ko hari hari kigeze kiba ubaye utarabyumvise.
None se abo ngabo binjira ndabasohoka harabo washoboye kuganira nabo, hari nk'umunyarwanda wagiye muri Kongo washoboye kubonana nawe ngo wumve ukumwuka umeze avuyeyo?
Yego, nibyo Venuse nkigera hano ku mupaka wa Petite duhuza ibihugu byombi nahise nkubita Rwanda bari bari kwinjira bava muri Kongo abo twaganiriye uko bavuga ku migenderanire hagati y'abanye Kongo n'abanyarwanda.
Uvuye Kongo?
Mvuye muri Kongo.
Hameze hate?
Nibisanzwe geze k'abanyarwanda nyine bamwe na bamwe barimo bagenda bikandagiraho n'iki n'iki, ariko ni bisanzwe.
Warujyanye iki? Warugiye guhaha? Warugiye gucuruza? Byarimeze
nyine ndu mukarane
ntawa kuri urwara ntawa gututse
na ariko nyine bamwe na bamwe nibyo nagoze kare mubyira barugiye bikandagira. Nanje nabona geze kure aho nagarukiye na mahoro na kibazo.
Igoma bagezeyo?
Nagezeyo niyo mvuye akanya tuvugana.
Ushobora kuvuga uti nubwo wenda harimo kwikandagira ariko abantu baratekanye?
Akamuhuma na kibazo kabisa. Kubyo mbonye n'amasanya na kibazo gihari hagati y'u Rwanda n'abanyarwanda n'amakongomani.
Uvuye muri Kongo?
Mvuye muri Kongo.
Aho wageze ni hehe?
Mbona geze ara ku mosque ku madepo.
Kumusigiti ku madepo?
Eh, kumusigiti ku madepo.
Warujyanye iki?
Narenjanye ibijumba.
Wagira bicuruza uraza amahoro nta kibazo?
Mbonye ni umuntu nari mbitwariye mbese nagezeyo mbigezeyo narengeze ariko nasanze nta kibazo.
Abavuga ngo hari umwuka mubi hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo hari ubwo muri kuryana se?
Abona ngiye mu iki gitondo aho nagereyo nabonye nta kibazo. Nta kibazo nahuye na.
Wavuga ngo ubuhahirane burakomeje ababeshye?
Mbonye bikomeje gucya navuga ni ubuhahirane burakomeje. Uretse ko umuntu yakwirinda kugera kure ariko hano hafi ho nta kibazo.
Wageze igoma?
Nahageze. Ariko ubwo ni ukwirinda kugera kure kubera ko hirya ndetse umwuka mubi ugura hari tu. Kubera ko kugera muri Kongo ukabona mbese ko bakurebaga ugasanga ntago ariko bisanzwe. Ugasanga utambutse ukava mu Munyarwanda Munyarwanda tu, ariko ibyo tukabirengaho tukigendera.
Ayo magambo arahari?
Ayo magambo yo arahari.
Ubu ni umunyarwanda, abanyekongo se bo babona gute iki kibazo cyo kutinyana biturutse ku mvugo zuzuye urwango zivugwa na bamwe zihamagarira bamwe kugira nabi abandi?
Ye Kongo nabo abona bashije kuganira ngiye ko hagati yabo n'abanya nta kibazo imigenderanire igomeza kubwabo. Reka nkumvishe uyu mudamu ye ni umukarani yazanaga uruzwa by'abanyarwanda bivanye ikongo bakamwishyura.
Mie naona hakuna tatizo.
Hakuna tatizo?
Hakuna. Tunaendelea vizuri, hakuna tatizo kabisa. Hakuna, tunatumika vizuri, hakuna shida kabisa.
Si utarudi Kongo?
Ndio, nataka rudi Kongo kwa sababu mimi ni mikarani. Nani, njoo kusema ni mnyarwani. Ndio mkarani. Njoo ndio mkarani. Hakuna tatizo. Tunakuya, tunavaa mizigo ya Banyarwanda na Bakongomani, hakuna shida kabisa.
Umudamu twaganiriye mu giye Kongo kazi aravuga ko nzo bakomeje kugenderanira n'abanyarwanda kwa ko yikora imizigo akayizana, ariko agasoza avuga ko hagati yabo nk'abaturage anzwe ntabwo ari abanyapolitiki ngo bamenye ikitera ibibazo by'urwanga n'uko bivuga bo n'abacuruzi bagomba gukomeza gucuruza.
Eric bagira ubusa mbere yuko nkureka, inkuru ivugwa cyane mu Rwanda ni y'inama y'umuryango wa Commonwealth ibere Kigali kuva kuri wa mbere ikazarangizwa n'inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma b'uwo muryango. Aho ngaho uko Gisenyi uhagaze, abaturage iyo nama barayizi, bazi ko ibera mu Rwanda?
Abaturage urabona ko nabo kuri iyo nama barayizi, bazi ko iri kubera mu Rwanda. Reka ngo ngerageze mere nk'ugushushanya. Kuva i Kigali ukaza ukagera i Musanze, urabona ko abaturage bagiye batera amazu yabo amarangi mashya ku maradiyo cyangwa itangazamakuru byo mu Rwanda. Hano mu biganiro bagira ujya kumva ukumva abaturage bari guhamagara bakavuga bati kubera iyi nama acoga mu inzu zo ku muhanda bagiye bategeka ko bazitera amarangi kugira ngo bakorane iyo sura nziza, kandi ni nabyo koko. Nahoze nigeze numva abamwe mu banyamakuru ba hano ku Gisenyi bakorera ibitangazamakuru bya hano bambwira ko abantu bemerewe gucuruza ari abagomera mu maetage arasanzwe bakora mu maetage asanzwe mu banyamakuru ko ngo ubutegetsi banze bwaba bwayafunze bishoboka kuba byanye isano n'iyi nama mpuzamahanga yacogamo iri kubera hano mu Rwanda.
Eric Bagirubusa umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ku Gisenyi, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Venuse Nshimiyimana, nawe ugira umunsi mwiza na aho ngaho ku Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Uhagarariye umwamikazi w'Ubwongereza mu nama y'umuryango wa Commonwealth biri Kigali. Igikomangoma Karoli yageze mu murwa mukuru w'u Rwanda ku mugoroba w'uyu wa kabiri. Mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu, igikomangoma Karoli azagirana inama n'abantu batandukanye ku bibazo by'imihindukire y'ibihe, iterambere, gushakira imirimo urubyiruko no kurwanya ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore. Kuri uyu wa gatatu aribuka Jenoside yakorewe Abatutsi, biteganjwe ko ahura n'abarokotse ndetse n'abagize uruhare mu bwicanyi mu cyumweru gishize. Ikinyamakuru The Times cyatangaje ko yavuze ko gahunda yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda, gahunda ihuriweho n'Ubwongereza n'u Rwanda, igayitse. Abagendana ubumuga bakomoka mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth bitabiriye inama igeze ku munsi wa gatatu kuri uyu wa kabiri. Ihuriro ry'amashyirahamwe yigenga yita ku neza y'abanyagihugu ryarahuye, abantu bagera ku gihumbi barayitabiriye basuzumira hamwe ibibazo abagendana ubumuga bahura nabyo. Pierre Claver niyo nkuru.
Abaserukira amashami yigenga n'imiryango idaranira inyungu za politike mu bihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza bigize umuryango wa Commonwealth babona ko atamuntu n'umwe akwiye gusigara inyuma mu iterambere ry'ibyo bihugu. Aha abashimikirwa ko cane n'abagore, abana n'abagendana ubumuga butandukanye buboneka n'ubutaboneka ku mubiri. Ndetse abo bagendana ubumuga muri uwo muryango w'ibihugu 54 bemeza ko basigara inyuma mu migambi y'iterambere igenerwa abanyagihugu, kandi ko mu bihe by'ibiza nk'igihe c'umugera wa corona n'intambara bibagirwa akaba aribo bahasiga ubuzima kurusha abandi. Richard Raiza n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abagendana ubumuga muri Commonwealth yabibwiye Ijwi rya Amerika. Ati ntibyoroshe kuko ari inzitizi nyinshi zituma dukumirwa agateka kacu ntikubahirizwe. Bamwe batwita ko ataco dushoboye canke ko turi bantawo nikora, ariko sivyo na gato. Ni naco gituma ibihumbi n'ibihumbagiza muri twebwe bagendana ubumuga bapfa ku mwaka kuko tutitaweho nk'uko byategerezwa. Natwe dutegerezwa guhaguruka tugahangana kugira ngo uburenganzira bwacu bwubahirizwe. Nko mu bihe by'intambara canke ibiza, abambere basiga ubuzima ni twebwe. Muri corona chancho twazihawe ubugira kabiri canke gatatu inyuma y'abandi, amakuru ntituyahabwa neza. Akarorero n'abatavuga ntibumve canke ntibabone, urumva ko bigoye ko bamenya amakuru. Mu Buganda hari n'abafunzwe ngo barengeje amasaha yo gutaha canke basohotse bitemewe mu gihe caguma mu rugo, kandi nabo batigeze babibwirwa mu rurimi bumva rw'ibimenyetso. Amareta akwiye guhaguruka agakingira neza agateka kacu. Mugenzi we Samuel Munana, umuyobozi w'urunani rw'abagendana ubumuga bwo kutavuga mu Rwanda, ashimangira ko abafise ubwo bumuga bagiye kwa muganga babura ingene basigura indwara zabo kubera abaganga benshi batumva ururimi rw'ibimenyetso bakoresha. Mu kuganira n'Ijwi rya Amerika, imvugo ya Munana twayisiguriwe n'uwuzi ibimenyetso by'abafise ubwo bumuga bwo kutavuga.
We have to think about the inclusive
ati dutegerezwa kwiyumvira tugashira ubuvuzi budakumira uyu cankuriya twebwe tutabona ntitwumve canke ntituvuge ni kibazo gikomeye iyo dushitse kwa muganga kuko nabaganga bake bazi neza indimi zacu zibimenyetso iyumvire ko ibanga riri hagati ya muganga no mugwaji rimenywa ubwa mbere n'ubundi abwirizwa gusubiramo ururimi rwacu nagateka kanje kabagahungabanye aho ni gihe imijyango itaturekeye muhira ikatunyegeza tukagwayo canke ntitwige amareta hindura ingendo yigisha n'abaganga indimi zacu umuvugizi w'imijyango itegamiye kuri leta mu Rwanda Joseph Nkurunziza Jarasa ahamagarira amareta atandukanye kwibuka gushira mu migambi y'igihugu abagendana ubumuga kugira ngo nejwe ryabo ryumvikane
so bakwiriye guhabwa umwanya wa mbere kugira ngo ibibazo byabo byumvikane y'ibibazo byabaye y'imihindukire y'ikirere yabaye abadafite ubumuga barabasiga ntihagire ubavugire so ni ngombwa ko abafite ubumuga bazanwa ku meza aho za politiki ziba ziganirwa n'igenamigambi kugira ngo izo politiki n'igenamigambi zisubize ibibazo by'abafite ubumuga
Mukuru w'inama nshingamategeko Mukabarisa Domitire yugurice iyi nama abona ko ari akaryo keza ko kuvugana ibibazo bihanze abanyagihugu muri rusangi kugira ngo iterambere ntihagire n'umwe risiga inyuma Ati nakajyo ko gusubira tukirimbura tukaraba neza ko atanumwe dusize inyuma mu iterambere uko yo bameze kose haba mu nzego kwa muganga n'ahandi abantu bose bangane kandi bahabwe ibyo bari kuri we ku rugero rungana hanyuma dufatane mu nda kugira ngo twese twubake ubushobozi n'icyizere aha rero amashami yigenga murafite igikorwa gikomeye kugira ngo ibi bishikwe ko maze abanyagihugu baringa imirere 2 n'ibihumbi 600 babeho neza muri uwo muryango murabikitagenda neza nico kokorwa kugira ngo ubwo butungane bushikwe ko muri Commonwealth cyane cyane abanyantege nke bitabwiho kurusha abandi imiryango irenga 1000 niyo yaserukiwe muri yo nama ya Commonwealth imwe muri zine zitegekanijwe gutangurira y'abakuru b'ibihugu izo ba ku munsi wa 4 n'uwa 5 bitekanijwe ko bashira hamwe ivyumviro n'imigambi babona yohinduka muri politike z'ibihugu kugira ngo abagendane bumuga n'abanyantege nke bitabweho kurusha uko birubu Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gelaze Ndabirave yafashe ikemezo cyo gusesa itsinda ry'abadepite bakomoka mu ishyaka SNL litavuganwe n'ubutegetsi amategeko ngenderwaho y'inteko nshingamategeko abimuhera uburenganzira guhera ubu abadepite ba SNL bazajya bajya mu nteko nk'abigenga eloje birika neza
mu kwerekana akabaro kabo abashingamateka b'umugambwe SNL kuri uyu wa kabiri batonze ku ngoro y'amakoraniro isasamo abashingamateka mu buraruko bw'ungwa mukuru butunzi Bujumbura ariko banka kwinjira gusasa bahavuye baca baja mu nama ku cicaro gikuru c'umugambwe wabo kiri mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura nyene uko ari 31 basohoye urwandiko biyamiriza iyo ngingo y'umukuru w'inama nshingamateka yo gufuta n'ukwanka ishirwaho by'umurwi w'abashingamateka ba SNL ibituma baca bahinduka nk'abashingamateka bigenga umwe kugiti ciwe agatorwasa mukuru umugambwe SNL waje mu kibanza cya kabiri mu nama nshingamateka mu matora y'umwaka w'2020 yabwiye amenyesha makuru mu kiganiro yatanze nyuma y'umubonano n'abaserukira abandi batowe mu mugambwe wiwe ko aho nyanzwe ingingo nkuru nkuru zibiri Ijana 70 y'ibwizwa nshingiro ivuga ko abashingamateka bahuje ivyumviro iyo bamaze kuba 5 canke barenga bakaba banava mu bwoko butandukanye bemerewe kugira mu rwi wihariye mu nama nshingamateka hamwe n'ya 50 y'itegeko rigenga inama nshingamateka ivuga ivyo nyene ijana na 70 y'ibwizwa nshingiro rwasarongo SNL avuga ko atazi mbonya mukuru zatumye umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yafatiye ngingo ariko abona mu ikumirwa n'akarenganyo niko yabisiguye mu kajoro ko kuri uyu wa kabiri
mugihe ibwirizwa shingiro rihubwo burenganzira abantu ntivyumvikana inge n'uwundi muntu ashaka kuvuga ngo nta burenganzira mufise akabwemerera bamwe akabwanyira abandi ico bakihije inyuma twebwe ntacho twomenya kitavuzwe nabo wabagitegura babona yuko n'ubwo burenganzira bw'iwacu tutoburonga amakuru twumva ukuru kuru hijya no hino nuko ngo hoba hari ngo n'umugambi yuko mu nama shinga amateka ya karere watamusendere n'umwe yojamwe mugihe ibwirizwa rigenga akarere bisobanura neza yuko abaje muri iyo nama shinga amateka bakomoka mu migambwe igize amanama shinga amateka yo mu bihugu bitandukanye kuvuga yuko tutari umugwi uwo mugambwe nawe nyine bo bavuga bati ntawo tuzi batwanye ubwo burenganzira bwa mbere na mbere bw'ibanze n'ibindi byose barashobora kubitwima
umukuru w'umugambwe senere yagiriza umukuru w'inama shinga amateka ya Burundi kwinyegeza inyuma y'ubwinshi bw'abashinga amateka ba CNDD-FDD mu gambwe uri ku butegetsi yaturukamwo kugira kandamize batavuga rumwe na leta
yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu ko atari amabanga bahawe n'umugambwe ko atari amabanga bahawe n'umugwi w'abantu babwirizwa kutwumviriza bakatwiteka dukwiriye nkuko natwe turi baha kuko keshi na keshi biranashika niwashaka hakaza n'integuro z'amabwirizwa ubona yuko nyuranye n'inyungu z'abanyagihugu tukagerageza kurondera ineza y'abanyagihugu bikanka bitwaje ubwinshi bafise urumva rero nuno munsi yabonye yuko aho kutubwira ati ibyo muri ko murasaba nta mwanda bifitiye nta kindi iki yahisemo kuza guhamagara abantu n'abari kwa muganga ati nimunze kujya gusa
agatongo wasamenyesha mugabo uko abashinga amateka basenere bagenzi we hamwe nawe nyene bazokomeza gusasa mu nama shinga amateka agahamagarira mukuru rwo rwego gusubira ku cemezo yafashe
arashaka kuguma muri aho gacerere uburenganzira bwiwe twebwe ntidusasa mu nama shinga amateka kubera we dusasa mu nama shinga amateka kubera abarundi batungitseyo twebwe rero tuzobandanya igikorwa cacu cyo gusasa mu nama shinga amateka mugabo kandi tuzobandanya tusaba yuko uburenganzira bwacu tubuhabwa tuzokwifata ko bizabimeze muri icyo gihe sinovuga rero ngo bizogenda kushanga bizogenda kuriya icyo novuga gusa nuko tuzobana duharanira uburenganzira bwacu kandi tuzobana yadukora turangura icyo abanyagihugu badutumye kurangura iyo rero ibwirizwa shingiro ryemera yuko abashinga amateka bava mu mugambwe umwe bagira umugwi w'abashinga amateka ndashobora kubyemera kuri CNDD-FDD ngo byanye kuri CNL yo kwigarura turabashinga amateka uko bamutoye niko natwirwe badutoye
kugeza ubu ntambo zizwi kanuni zatumye Daniel Gerard Ndabirabe yafata iyo ngingo umugambwe CNL bari bavuze ko ari urwandiko yabarungikiye ariko ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera yarubura eka na bene kurungikirwa ntarwo batweretse umuvugizi w'ibiro by'inama nshinga amateka Alexis Badyanda ihimbaze ntiyari hafi kugira yishure ku bibazo byacu ubu inama nshinga amateka ya Burundi igizwe n'abashinga amateka 126 kubera umwe w'umugambwe CNL aturuka mu ntara ya Kirundo mu buraruko aheruka gusezera isi atarasubirizwa batatu muri bo nabatwa bongewemo kugira ibitigiri by'amoko n'ibitsina byubahirizwe hizunzwe amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro Sijambere umugambwe CNL werekana akababaro mu nama nshinga amateka turetse ko yitwaye muri sentare yubahize ubwizwa nshingiro uvuga ko wari watsinze amatora y'abashinga amateka ukayibwa mu 2020 ariko ntiwahabwa ukuri ntiwahawe n'intebe ya kirazira mu biro by'urwo rwego kandi ari wa kabiri ufite abanywanyi benshi muri rwo ikibanza cyawo cyahawe umunywanyi w'umugambwe wadasigana ipro na afite abashinga amateka batarenga babiri mu nama nshinga amateka igihe yatorwa abashinga amateka ba CNL berekanye akababaro mu gusohoka mu ngoro y'amakoraniro ariko byabaye imfa gusa eroje uri kane za juu ya Amerika
aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubera ya baro wamfashije kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi Kalima Kampanga yashuye inyana magana urwenda acyurimwe ati ngize icyo mvuga nabansara bisobanuye ko abantu bafite umubabaro ukomeye ntibawuvuga bararuca bakarumira bagashinjagira bashira aka Kalima Kampanga mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Veniste nshimiye Imana
Vazaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha, mwaho muri hose kwisi dore ntashyo, ibagere ku mutima tubifurije kuramba. Muraho, muraho, muraho. Makano kuri mbura ngerutizimba mu kirago nibutsinda majuri maze mbuga ngejo bamwe